tugeze ku gicapu cy'icumi. Mbega hari aho rimwe rimwe ukunda gushavuzwa n'ubusa, rimwe rimwe nk'igihe muronse igihembo kingana kumbure mutakoze bimwe? Hari aho bidushikira? Umunsi umwe Yesu yavuze uwo mugani. Habaye umugabo umwe yahamagaye abandi bantu kugira ngo bamukorere mu murima wiwe. Hanyuma abo bantu bamaze kuvugana n'uwo mushingantahe, barumvikana ku giciro, baranezerwa, bagenda barakora. Hanyuma wa mushingantahe ariko aragendagenda, abona abandi bagabo bari mu isoko atacyo bakora. Maze arababwira ati, genda munkorere mu murima, ndaza kubahemba nk'uko bikwiye. Bamaze kuvyumvikana, baca baragenda barakora. Hageze ku murango, aragenda abona abandi bantu, yongera abona n'abandi kumuhingamo, arabatuma ngo baje gukora mu murima. Hageze nk'igihe cy'isaha cumi n'imwe, yongeye abona abandi, nabo nyene arabarungika ngo baje kumukorera. Bumaze kwira, atuma umushumba wiwe ati, hamagara ba bakozi bave mu murima baze ndabahembe. Aca atangurira guhemba ku baje mu nyuma igihe cy'isaha cumi n'imwe. Amaze kubahemba bose, abatanguye mu gitondo batangura kwidodomba kubona yuko bose baronse ingeri imwe. Maze shebuja arabishura ati, mugenzi wanje, sinkugiriye nabi, ntitwemeranije idenari imwe, fati yawe ugende. Uyo wo hanyuma nagombye kumugerera nkawe. Hari kimbuza kugira uko ngomba kuvyanje cyangwa ugize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza? Nibaza ko twese twoshobora kwemeranya yuko abari baje ubwa mbere bari bakwiye kwidodomba kubona baronse ingeri imwe n'abaje mu nyuma, siko none? Ariko shebuja ntabwo yabahenze namba, kuko yabahaye ingero ingana n'uko bari babisezeranye. Muri ubwo buryo nyene n'Imana nayo irafise uburenganzira bwo kuduha ibyo ibona yuko dukwiranye. Sinoba nkwiye kwidodomba rero ngo mugenzanje afise ingabire nyinshi cyangwa ubwenge bwinshi kunsumvya, ahubwo mba nkwiye gukenguruka ngashimira Imana ibyo yampaye, maze nkabikoresha mu kuyihesha icyubahiro.